Iyi muva ni radio Ijwi ry'Amerika. Ijwi ry'Amerika rirabandanya kubashikiriza ibiganiro byayo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwiriwe nshuti mwese muduteze amatwi kuri uyu munsi wa gatanu. Muri studio Indwi Washington DC muri kumwe na Oriane Itangishaka. Nkuko twabemereye kubashikiriza ibiganiro byibanda ku ntererano y'abarundi n'abanyarwanda baba mu mahanga ku bihugu byabibarutse ku munsi wa gatanu, turabashikiriza intererano y'abakenyezi n'abigeme mu kiganiro muri Sanga. Uyu munsi twatumiye Dr. Cynthia Nduwayo, umwigeme w'imyaka 28 aheruka kuronka urupapuro rw'umutsindo mu buvuzi bw'amenyo muri kaminuza y'igihugu cya Philippines. Dr. Cynthia yiteguriye gutahuka mu Burundi mu mezi make muri ico gisata gufasha, ni mu gihe abaganga bigiye ubuhinga bwo kuvura amenyo batarenga kuri 5 mu gihugu cyose cy'u Burundi gifise abanyagihugu barenga imiliyoni zirenga 10. Kaze mwese rero mushikirize ibibazo n'ivyumviro mu kiganiro muri Sanga cyo uyu munsi kuri Dr. Cynthia Nduwayo. Nkuko bisanzwe numero mu twakura ko tukabahamagara ni 1-202-441-931. Ndasubiramo agasaraba 1-202-441-931. Kaze mwese.
Muri Sanga ni ikiganiro cy'Ijwi ry'Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi ry'Amerika.
Kendi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine.
Saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru.
Muri leta ya Colorado leta zunze ubumwe za
Amerika. Mbanje kuramutsa abatumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Tuziheze urararitswe buri munsi saa 10.
Radio Ijwi ry'Amerika nkuko mubyumvise ni wa mwanya w'ikiganiro muri Sanga. Mu myaka ya vuba urwaruka rw'abarundi n'abanyarwanda ba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, mu bihugu bya Buraya no muri Aziya n'ahandi basigaye bagendera ibihugu byabo cyane cyane igihugu cy'u Burundi tumaze iminsi dukurikirana. Bavuga ko bakora izo ngendo mu ntumbero yo kumenya neza igihugu cy'u Burundi n'imico kama yacu. Bavuga kandi ko bifuza gufasha mu iterambere ry'igihugu cyabibarutse cyane cyibarutse abavyeyi babo. Nkuko rero twabemereye kubashikiriza ibiganiro byibanda ku ntererano y'abarundi n'abanyarwanda ba mahanga ku munsi wa gatanu, twibanda cyane cyane ku ntererano y'abakenyezi n'abigeme. Uyu munsi twatumiye Dr. Cynthia Nduwayo, umwigeme w'imyaka 28 aheruka kuronka urupapuro rw'umutsindo mu buvuzi bw'amenyo muri kaminuza y'igihugu cya Philippines. Mu gihe abaganga bigiye ubuhinga bwo kuvura amenyo batarenga 5 mu gihugu cy'u Burundi cyose gifise abanyagihugu barenga imiliyoni 10. Dr. Cynthia yiteguriye rero gutaha mu Burundi mu mezi make kugira afashe muri ico gisata. Kaze mwese rero mushikirize ibibazo n'ivyumviro kuri Dr. Nduwayo kubijanye n'umwuga w'ubuvuzi bw'amenyo n'ibindi. Nkuko twababwiye nimero ni ya indi mushobora guterera ko ni agasaraba 1-202-441-931. Tutarinze rero kurandira, reka twakire umutumire wacu Dr. Cynthia. Amahoro neza, kaze mu kiganiro muri Sanga. Muduzi Ijwi gato, turumva ko aho muri Philippines ubu ari ku mugoroba, ariko turizera ko tuza kumvikana neza tukaganira. Wakoze cyane kwakira ubutumire bwa kino kiganiro. Uwo tangura ukabwira abakunzi b'Ijwi rya Amerika, Cynthia Nduwayo ninde, uvuka he, wakuriye he muri make?
Murakoze cyane ndetse muri kiganiro cyanyu. Amazina yanjye ni Cynthia Nduwayo, ndi Umurundikazi navukiye mu Burundi kandi mvuga ko bavyeyi b'abarundi kandi nkaba ndi trefye kuba mu Burundi kazi navukiye mu muryango bakabavyeyi banje n'abamisiyoneri ni kuvuga ko twabaye mu bihugu bitandukanye muri Afurika yewe n'amfise imyaka mikeya twagiye kwa muri Nigeria tuavayo tuza mu Burundi mu 1998 gushika mu 2002 aho niho navuga ko noba narabaye mu Burundi imyaka myinshi ikurikirana twavuye mu Burundi mu 2002 tuja muri Kenya aho umuryango wanjye wabayeyo imyaka 14 jewe rero sinabaye imyaka 14 kubera navuye mu Burundi ndi muri cinquième primaire nshika muri Kenya niga sisteme y'abakenya ndaheza primaire muri eighth grade umwaka w'umunani ndawuhejeje nshanja muri high school ishuri ry'abanyamerika ntangura secondaire ndayiheza rero muri 2019 nahejeje secondaire nshantangura université muri Philippine ubuganga bw'amenyo rero kuba umuntu w'umumisiyoneri yabwiye korona n'abandi bamisiyoneri batandukanye mu bihugu bitandukanye
ntaguciriyemo ku batabizi abamisiyoneri ushatse kuvuga abavuga butumwa bagendera mu bihugu bitandukanye baba bagiye gutanga ubutumwa bw'Imana
yego bakora ishengero usanga amashengero abashira abahakazi mu bihugu bitandukanye atavamo
ni ukuvuga ko we n'umuryango wawe wagiye uraja mu bihugu bitandukanye mbere y'uko uguma muri Kenya hamuhava uraja no muri Philippine
yego niho bamenye Philippine kubera abo bakorana bava muri Philippine baraturangira
waragize amahigwe rero twumva ko wagize amahigwe menshi cyane kugira ngo ushobore kugendera ibihugu bitandukanye ushobore no kwiga hanze y'igihugu amahigwe benshi badafise ariko bagiye kuharonkera umugisha ko ugiye kugarura ubuhinga n'ubumenyi waronse muri ivyo bihugu none ga Cynthia Dr Cynthia igihugu cha Philippines umaze gushikayo wasanze giteye gute wasanze abantu baho bameze gute barakira abanyafrika muri make
muri Philippines nafunga ari kugucinza aba abanyagihugu aho na barakira abakanje baratwakira neza vya manga chapa igihugu ciza kandi bafite sisteme yo kwigisha nziza narakunze cyane bo
ubuvuzi bw'amenyo bwa imyaka ingahe ubuvuzi bw'amenyo waciye ubwigiraho imyaka ingahe
ubutumwa bw'amenyo na kije imyaka itandatu n'igice ariko ahubwo ni amashuri menshi yigisha ubuvuzi bw'amenyo kandi nabona ko nari namaze kumenya yuko atabaganga benshi b'amenyo bahari mu Burundi kandi rero na mentalite nari namaze kugira yo kuba umumisiyoneri nashaka kuba umumisiyoneri w'umuganga w'amenyo mu bihe vyita nkejeje
no kuvuga wagiyeyo ufise uko kwiyumvira yuko icyo kintu ugiye kwiga ari ikintu kizofasha mu gihugu c'amavuka
yego
urakoze cyane radijwe rya Amerika isamiranire Washington DC mu kirundi no mu Kinyarwanda turi muri wa mwanya w'ikiganiro muri sanga ku munsi wa gatanu tuganira ku bibazo ku buzima bw'abakenyezi n'abigeme rero tumaze imisi rero twiheza cyane ugwaruka rw'abarundi basubira mu gihugu cy'amavuko guterera uno munsi twatumiye umwe muri bo ni Dr Cynthia Nduwayo mwigeme w'imyaka 28 aheruka kuronka urupapuro rw'umutsindo mu buvuzi bw'amenyo muri kaminuza y'igihugu cya Philippines akaba yiteguriye gusubira mu gihugu cy'u Burundi guterera ku murongo wa telefone turafise abanywanyi bijwi rya Amerika bifuza kumubaza ibibazo no guterera ibyumviro tuhere kuri Jonas uraho neza Jonas
amahoro cyane
mahoro duhamagaye uri hehe
ndi Malawi
duga ku ijambo
hanyuma nagomba muta karesine sinari kumurongo neza gusa sinzi ko mwasubiramo
reka ego Jonas reka kumbure tubandanye kiyago hama umvirize ikiganiro turi kumwe na Dr. Sinje Nduwayo murundi kazi yiga muri yahejeje amashuri ya kaminuza mu buvuzi bw'amenyo muri Philippines atubwira ibindi kubijanye n'uwari we n'ubwo bumenyi yaronse hanyuma kumbure turakugarura niba ufise ikibazo canke icyumviro ego reka tubandanye rero na Dr. Cynthia Nduwayo turi kumwe hari mu gihugu cha Philippines. Dr. Cynthia, none muri Philippines kwiga kuvura amenyo birazimbye ku bari ko barakumva kumbure baba bafise uburyo kandi bipfuza kwiga uwo mwuga twovuga ko bifata uburyo bungana gute
nakuye cyane kwiga ubuvuzi bw'amenyo medicine navuga yuko kenshi hose usanga atari icigwa kitazimbye donc bisaba uburyo bwinshi cyane cyane ubuvuzi bw'amenyo kuko biga ukoresha ama instrument ibyuma baraba urinda kubyigurira wenyine ugasanga umunyavare n'ibyikoresheje bitwa amafaranga uburyo bwinshi bisaba ubuto bwinshi rero umuntu ashatse kuza kwiga ino yotegekanya kuba afite uburyo bukwiriye ariko nyine urimenya uraraba imbere y'uko uramaza kuraba minyavari ukuntu bingana hama nawe ukadisi gakuza rero sinshobora kumenya byinshi kubera ishengero ryamfasha rikamfasha n'ababyeyi ariko naho byamfashe narabona ko n'andi mafaranga narinda kuyarongera kugira ngo ndonge ibyo ibikenewe byose kwiga rero haba hakenewe uburyo bwinshi
ego hama rero kubijanye n'ubwo buvuzi nyine ugiye kugarura mu gihugu c'Uburundi bukenewe cane gose ubuvuzi bw'amenyo muri rusange ku batategera neza cane ingene bigenda kuvura amenyo bifise ibice bimeze gute no guhongora amenyo gusa no kuyabungabunga utubwira muri make ibijanye no kuvura amenyo ingene biba bimeze
kuvura amenyo bakita ba dentiste umuntu wese atwumva avuga ngo ngo mu dentiste yiyumvira gusa guhongora amenyo ariko sinzi ibyo nyine dukora guhongora burya ubu igisata cyo kuvura amenyo cyarateye imbere cyane dukora guhongora iryinyo ni procedure ya nyuma dukora iyo tubona ko iryinyo tudashobora kurisova cyangwa kurivura ngo ryongere rimere neza rero ibyo guhungura kera abaganga kera barahungura kubera uburyo butari batari bamenye neza kuntu bavura
ubuhinga ntibwari bwinshi cyane
ubunye hariho ibishata nka bibiri bigera nka bine cyo kutuvura icya mbere biratanguye kuri nze nivo sente abantu bose bamenyere bimwe byo guhuma iryinyo iyo uje kwivuza tukabona ko iryinyo ryawe efekisiyo ikiri ntora dushobora kurivura turarihoma neza aho infekisiyo iri hejuru itarinjira hagati cyane mu ryinyo itarashika indani cyane aho turarigukomera dukoresheje amajyambere yacu nyine artificiel ariko nyine avura ikintu tukarigukomera iyo procedure yitwa restorative dentistry aho iyo procedure dukora turavura ikinyigishi hari igihe usanga umuntu arwaye indwara y'inyigishi bamusanga bitosha ugasanga bavuye amaraso aho icyo gishaka cyitwa periodontal treatment umu tuwa kumpuri kinigishi tuka kufashkiria zongwara nito pibro za chengu kumuka mukama tuka kufashamu kini gisata kariri hakabahaya ni kini gisata chaga tatu tukita prostodontics aho ahanini ho tukukorela amenu artificiere tuwa kena tukaya fabrika mamawizina ama wate kujala kaya kura tukaya kutena mukano aho kuvuga bamwe usanga tuvuge nk'abantu bashaje batakifisa amenyo mu kanwa turabakorera amenyo artificiere tukayabaha
ni ukuvuga iyo ivuze artificiele kubatabyumva cyane artificiele ni ukuvuga twovuga duti nk'uko babivuze iryinyo ryahinguwe mu ihinguriro rikazanwa bakarigasa n'iryinyo ryawe bakarishiramo
yego ala aho hari bisamba biteza ari bantu bisanga baratakaje n'iya bakimate batoya cyane bari impanuka baka amenya baka
gahongoka
gahongoka rero akaba ari n'ikindi gisata cyitwa orthodontics aho nye gisata tuvura amenyo kujya ku hari bisanga abantu bafite impatane ugasanga amenyo na meze neza na panti neza mu kanwa icyo kindi gisata rero ni cya orthodontics bamwe dushyiramo ibyitwa braces tukagushyiramo amenyo yawe tukayatumbika neza bakaba presentable
dentist braces ni ukuvuga bya byuma tuhora tubona abantu bafise mu kanwa byo kwegeranya amenyo neza
neza yego nibyo cyangwa se hakaba n'indi rero yitwa endodontics aho umwe n'iki ryinyo ryawe ryagize infection ku buryo bishikira imizi cyangwa kubuta imitsi y'iryinyo kuko iryinyo hariyo pati usanga iri connecte n'imitsi or the veins rero iyo infection yamaze gushika indwara y'iryinyo yamaze gushika mu indani aho ni hamwe uba ufite option bibiri bashaka kuri hombora cyane ufite uburyo tukamukorera ibintu byitwa root canal rero endodontics ni root canal tugukorera ni ukuvuga ko dukuramo ya mitsi yabaye infekse tugaca dusubizamo imiti yacu ituma iryinyo tutarihongora kuko guhongora iryinyo burya ni byiza kugumana iryinyo yawe na tuye tubagerageza ko rwose bikenewe kugira iryinyo ryawe tuyigumite mu kanwa rero endodontics ni porosedire rero dukoresha kugira iryinyo ryawe ntituriyongore
rumvikana cyane urakoze cyane rwose kuri izo nsiguro turumvise ko kuvura amenyo ari ibintu bitoroshe na gatonya hari mu buhinga bwinshi cyane busaba ibyuma byinshi ariko nk'uko bivuze mugerageza kudahongora iryinyo ariko kurifasha gushika naho mushobora haba ari kuri homa haba ari kugerageza kuripanga neza ariko guhongora si cyo cyonyine abaganga b'amenyo bakora urakoze cyane rwose reka rero ku murongo wa telefone ndabwiye ko hariho abandi banywanyi bipfuza kubabaza ibibazo n'ibyumviro turi kumwe na Innocent urakoze kwihangana Innocent haduga ku ijambo
halo
Innocent uratwumva
ndabumva
amahoro neza
amahoro
ikibazo cyangwa icyumviro
iyumviro uko nyine inyo iyo ryagize iyo ryagufashe iri kujya benga umuti wajyo ni ukurikurayo
muganga arasiguye ko hariho ubundi buryo bwinshi cyane budasaba kurikurayo
ariko kenshi ubwo buryo bundi buba buhaze iyo ukenye urumva ubwo buryo ntunabushyikira yaho babugukorera
kumbure dokiteri arashobora kutubwira niba gukuramo iryinyo n'ukurikora byoba bingana uburyo dokiteri mu byo wabonye uburyo bwo gukuramo iryinyo nubwo benshi aba aricyo baca basaba cyangwa baca babwirwa gukora uburyo bwo kuri homa byo babingana no kuri kuramo
ujye bwo kuri homa nibwo bwo babutwara bwo bwo babuzinze
katwumve muganga ico yo Yohano yego
mu bihugu mu Burundi bya nta buryo bwinshi bwadufise kandi birumvikana iyo muganga akubwiye ati turarihongora kubera ari igihe umuntu adashobora kwihanganira iryo ryinyo kandi ata uburyo umuntu aba afite umuganga akiri gukura ngo birumvikane y'abaganga bafashe iyo desisiyo rero ubwo buryo bundi dufite bwo guhoma amenyo buratsinze cyane kandi biragora gutanga iyo serivisi nawe uri muganga udafite uburyo bwo kubizana aho uri ufashe umuntu rero iyo niyo ngorane usanga abaganga benshi mu Burundi bafite nta buryo kandi n'abanyagihugu nabo nta buryo baba bafite kugira baronke iyo procedure za orthodontics za endodontics kugira ngo tugasitwahomera amenyo ugasanga ya nyuma niyo guhongara amenyo ibyo ni zimwe mu ngorane abaganga bahura nazo mu Burundi.
Urakoze cyane. Reka twakire n'uwitwa Jean Marie. Amahoro neza Jean Marie.
Mahoro.
Urakomeye
namwe.
Ego turashima. Ikibazo cyanjye cyumviro kuri Dr. Cynthia mu Philippines.
Sanze ibintu bijyanye n'amenyo. Ya no mvume ngo umuti wajyo mu kuri forasa uko biri bari giri kose sende sire none sa. Bizo kuri ho mara mvume yakabisa n'izokora. Sinzi ko kuko nta ndabona abantu baza mvuga mbona ngo ayo mpakaro rero
yego uti kuri homa uti ubuhinga bwo kuri homa wumva kuri wewe atari ikintu gishoboka
oya n'ubumenya n'ishaka kuko hari igihe benshi bakubwira ngo shiramo esanse cyane bakakubwira ngo zino twese ntuho nk'ibinini ariko haye zimwe cyose aho kujya none wumva aho hamwe bari homa zo bari homa je tiri suya bigahera hama rigasaye kakuri
ke kamuganga tumwe
twaje ari kuri kurayo
yakoze cyane Jean Marie yakoze cyane Dr. Cynthia kubijyanye nk'uko wabivuze ubuhinga ntiwari bwinshi cyane mu gihugu hariyo abantu nk'uko mvise Jean Marie adatahura ukuntu umuntu ushobora gupfa guhoma iginyo hama ububabare canke ukaba muvuye usigura neza kumbure ubwo buhinga bwo guhoma amenyo ingene buba bwifashe n'ibintu abantu bakunze cyane nk'iyo rihongotse nk'iyo rimenetse canke iyo rigwaye rikabora dusigurire muri make ubwo buhinga bwo guhoma iginyo
hari ingorane hari nibaza abantu benshi baragira negligence yo kujya kuraba abaganga b'abadantiste cyangwa kujya kwipimisha kuraba iryinyo. Iyo umuntu yamaze kumva ububabare iryinyo ry'umubabazi ni kuvuga stage ya nyuma
ku rugero rwa nyuma gukurikira
rwa nyuma gukurikira kenshi rero iyo bababara cyane bashyitse ushobora gusanga iryo ryinyo tutanashobora no kurigirira endodontics karikuramo ariko hari igihe iyo baje imbere tukabona ingorane itarashika kure ashobora kubigukorera bikazongera kamara n'imyaka 10-15 rero hariyo abantu usanga bafite n'uburyo bwo kujya ku mudantiste kwipimisha ariko ntabyo bakora rero kuri abo bantu usanga bafite uburyo kugenda kwipimisha amenyo kugira dental check up rimwe nko mu mwaka cyangwa kabiri ku mwaka umuganga akakurabira ahari iyo tiketi tukayitora hakiri kare tukagukomera iryinyo ariko guhoma birafasha cyane iyo cyane cyane tubonye infection itarashika kure
rero nk'uko mubyumvise muganga arahanuye yuko umuntu yosuzuma amenyo yiwe nibu ni rimwe canke kabiri mu mwaka ukaja kwa muganga muganga akakurabira neza niba amenyo yawe hari kibazo kugira ngo gitogwe vuba ntihazokenegwe kurinda gukura mu amenyo yawe kuko bashobora kuyakiza mbere na mbere urakoze cyane muganga radio ijwi rya Amerika isamira niri Washington DC mu kirundi mu Kinyarwanda turi muri wa mwanya w'ikiganiro muri isanga tugarutse rero muganga twumbure turaza kuvuga byinshi tubandanye tuvuga byinshi kubijanye n'ubuvuzi bw'amenyo byinshi kuri byo kuko ndumva ko ari ibintu bihambaye cyane ariko tugaruke ku mpamvu twakumbure twana batumiye muri kino kiganiro nuko mugiye gusubira mugiye guca amavuko icyagutumye we wiyumvira uti jewe ndatashe mu Burundi ni igiki neza na neza kuko abantu bari mu mahanga cyane cyane aba jeune baba bafise ubuzima imbere yabo bavuga bati nzokorera amafaranga menshi ndafise diplome yanje ngira ntangura ubuzima nkore ntera imbere kuko bavuga bati naja mu Burundi kumbure sinzokorera amafaranga nkayo nkorera hanze ni igiki cyagutumye we uvuga uti jewe ndahagurutse vuba mu mwezi ari imbere ngira ntahe mu Burundi
kuba kera nk'uko nanaye kuko bwa mbere n'ifite mentalite n'ifite ubugombe bwo gufasha abantu no kuba umusenyeri w'umuganga afasha community kwe rero nani gashaka ngo tuyati naho n'abandi mu mahanga mu maherezo nzoja hano muri Afurika cyane cyane ufashe abantu badafite ubuzo kuko mbazi yuko hari abantu benshi bakaba bafite uburyo kandi ndabibona muri Afurika rero ikintu cya mbere navuga ko cyatumye nta nuko nshaka gushyika kuri iyo ndirimbo yanjye mbona yuko gufasha cyane kugira fluence ni byiza cyane kugira gufasha igihugu navukiyemo cyane kugira navukiyemo gutera imbere kwiteza imbere mu bumenyi naronse byo babyita gusumba kandi umutima wanjye uragishaka ubwa kabiri naho natekereje gutaha mu Burundi kubera n'ibyo ukuye mu mahanga ukorera amahanga numva hari ikintu kibuze urakora bakaguha amatakisi ukorera ikindi gihugu uteza ikindi gihugu imbere hama b'iwanyu umengo hari ikintu kibuze rero gutaha nari naronse opportunity zibiri muri Afurika mu Rwanda no muri Malawi bari bamagaye kujya gukora gukorerayo kuvura n'izina rero icyatumye nshanza kujya mu Burundi naragiye muri uwo mwaka kugira ndabe kumwe banki uburyo imbere y'uko nza gukorera ibindi bihugu byo muri Afurika imbere y'uko mfata izindi opportunity zari zaje imbere yanjye nshaka gukora mu Burundi ho bari uburyo nagenda guterera kandi ikindi kintu cya mbere nashaka ntashaka ni gutaha mu Burundi kujya guhongora kuko guhongora amenyo gusa kuko ari kandi nyinshi njye njyenyine nigiye nshaka kugira ntahe nzi ko haba hari ibitaro cyangwa ikinike nokoreramo kandi mfite ibyuma byotuma mbamo isefi cyangwa nkora ibyo byose birigiye za oto za ezotosike rero ata mu Burundi ndarahabwira hameze amakinike ubwo narabonye iterambere ryarahageze kandi ashimira n'Imana mbona imbere y'uko noja nzamara mu Rwanda gukorerayo nabaza nkatangurira mugira iwacu niho hambere niho umutima wanjye kandi numva ko ariho ariho bankeneye cyane kumva ko yego mu bundi bwose abatansize kuya nk'abatanu kuri bakeya cyane rero kicakwe nta nshaka gutaha mu Burundi
Murakoze cyane, tumva ko nkuko twabivuze amahigwe ni menshi cyane ubufise amahigwe y'ukuja mu bindi bihugu kumbure no gukorera andi amafaranga menshi, ariko urukundo rw'igihugu cyakwibarutse nicyo hanini kiriko kiragutuma ugaruka ushaka kugaruka kugira ngo uterere, kuko nkuko bivuze abaganga batanu mu gihugu cyose abigiye ubuvuzi kandi banonosoye ubuhinga ni bake cyane. Ku murongo wa telefone hari abandi banywa nyibishwe rya Amerika bifuza kuganira nawe. Reka twakire Leonidas. Amahoro neza.
Amahoro neza ni mpore.
Uraho urakomeye.
Yego ndaho, nishimiye cyane umutumire.
Mhm.
Mu munda mukirize cyane.
Yego, arakumva.
Sentia.
Yego.
Hello. Amahoro neza.
Amahoro, amahoro.
Ni Leonidas uyu mana mbaye muyinga mu Burundi.
Yego.
Ego hama haracyigihe gitoya. Bon, icya mbere naryohewe cyane kubona muri ngaho muriko muradushikiriza ibijyanye n'ingwara y'amenyo mu kanwa. Hanyuma naje niyo fidiyere nize kuri universite ngaha mu Burundi, hariho biliye rishashe ya odontostomatoloji heruka kuhaza, naragiriwe amahigwe yo kuyiga. Ego mwimisi haraciye amezi make yaduhejeje, kandi bamwe bamwe haraho tubona nyene yuko biba bikenewe yuko bashobora kukenera abaganga b'amenyo. Icyiza rero nariko ndumva, numvise ngo ugomba kuza mu Burundi kandi turabyakiranye igishika cyinshi cyane rwose. Rero sinzi igihe muzozira, sinzi uko bisaba ko nkeka umuntu yoca inbox tukavugana cyangwa se, kuko numva noba umwe mu bifuza cyane kubonana na mwebwe kugira ngo tuganire kumbure twungurane ibitekerezo, kuko kuronka umuntu nka mwebwe nibaze yuko ni ikintu cyiza cyane cy'ingira kamaro.
Rumvikana cyane Leonidas, kumbure turaza kubaza umutumire hama ashobore kudufasha kubahuza. Ni urakoze cyane rwose Leonidas.
Yego. Yego murakoze cyane kandi.
Yego.
Murongo.
Ndumva telefone ikiracika gato, ariko Leonidas mu ntara ya Muyinga mu Burundi arabiteze cyane rwose kugira ngo mugaruke mu Burundi.
Yego.
Mushobore gufasha kumbure Leonidas nabwiye ko yavuye ku murongo, ariko nari nifuje kumubaza akabazo gato kubijanye n'ivyo ariko ariga muri iki gihe, ubumenyi ariko arungura manyizi hari mu bariko baragerageza kwiga ubwo buvuzi bw'amenyo mu gihugu c'u Burundi. Ariko aho uherukirayo docteur, waravuze ko waragenze hijya no hino, kumbure utubwira ryari wagiyeyo na bimwe mu byo wabonye biriko birabura muri ubwo buhinga muri ubwo buvuzi canke ibiriko biraboneka muri iki gihe kubipfuza kwiga uwo mwuga?
Ego na biruka yo muri uyu mwaka mu mwaka w'indwi muri juli naragiye narabonye hariyo kliniki nshasha yuguruka i Bujumbura, ariko sinyinjiye sinashoboye kuyirambura icyuma, ariko nabonye bafite icyuma moderne kandi dukoresha ino ni byiza. Aho ninjiye kandi navuganye n'umudokter wawe yari hopital kile, aho narinjiye ndabona na mudawumvise waho aranyereka icyo bafise, barafise icyuma byiza kurema kandi
byaraguteye intege. Byaraguteye intege
byaraguteye cyane gushaka gutaha gukoranaho, kuko nabonye ko ushobora kuhakorera ibyo se nibyo atazimugura amenyo gusa we cyangwa uko bahaguze ni abantu bamenyereye ko ushobora kugenda fashi, ariko ingorane nabonye bafise cyane kandi n'ingorane uwo muganga yambwiye nuko ari bake
bakora
cyane kandi bakora ari babiri gusa, ugasanga nabonye nta n'umwanya wabafishe, ugasanga abantu barabindiye amezi atatu kugira ngo tubakonane n'umudantisme nereka ni menshi urwaye ryinyo bakakurinziza kwama cyangwa amezi atatu kwezane urindiye kuvurwa ati twaca ndahari gaze cyane arambira ati ariko yashaka ko ngumaho ntabwo gukorana nawe arambira ati afite specialité ya prostodontique akaba afite bakaba afite n'ubundi bwoko bw'ifite afite cyo kubaga ndakushije gato aho bakaba bakwifuza cyane prostodontique bamwe bamwe bakaberuka cyangwa
No kuvuga ubuhinga bipfuza cyane cyane muri iki gihe n'ubuhinga bwo kwegeranya amenyo no kuyapanga neza bumwe wari watubwiye.
Ibyo rero nabo kigati ko nashobora kuhaguma ariko nshobora kumvita fisiyoterapeute kubera yo nshobora kumva nanjye nkunda. Rero gutaka mu Burundi ugataha muri Afurika iyo fisiyoterapeute ndayifite ku mbura y'izotera n'ibyo bitaro. Nkora nabo turabikora tugafasha abenegi gukora n'abacu kugira tubavure neza ingorane nkuru ni abaganga ntidukwiriye kandi abarwayi ni benshi
abaganga ni bake cyane abarwayi ni benshi cyane none uvuze titu uzosubirayo mu mwaka uzana nka ryare bo kwitega yuko uwundi muganga ngiye kwiyongera ko ni mu kuhe kwezi k'umwaka uza wifuza kuzoba wasubiriye mu Burundi
mu kwezi kwa gatatu ndoba ndi mu Burundi
ukazo mu kwezi kwa gatatu Burundi bwitege ko buzoba bwungutse uwundi muganga w'amenyo uzokora rero nk'uko bivuze ku bitaro kira biri Bujumbura mu Burundi
yego nje niteze ataki bihindutse nje niteze gukorera kandi biramutse bimubutse nawo abahurikira ku maezo kicyo basomenya aho nkorera ndobonde ukuntu mba disponible
urakoze cyane reka twakira undi munywanyi ku murongo David uraho neza David amahoro neza uri ku murongo wa telefone kumwe na Dr. Cynthia urafise ikibazo cyangwa icyumviro
ndafite ikibazo n'igitekerezo bwa mbere nabanza mushimire kuri uwo mutima afite wo kujya gufasha igihugu cye cy'i Burundi kuko akenshi usanga abantu bamara kwiga cyangwa se bakaminuza ugasanga bigumiye mu bihugu bya hanze kandi Afurika ibakeneye cyane cyane n'ibihugu byabo byo muri kano karere ikindi nagira ngo umubaze iyo umuntu afite amenyo atukunyuka ahagana hejuru cyangwa se akagira ibara ryo kwirabura cyangwa umukara najya mubaze ni uwuhe muti yakoresha ese bigenda gute ikindi iyo umuntu agira ikibazo cyo kunuka mu kanwa kandi yozamo biba biterwa n'iki ese yakora iki
ibibazo byiza cyane David ni ibyo byonyine
ni ibyo ukennye kwari kumushimira njya mushire kuko ikibazo cy'amenyo ni ikibazo gihangayikishije cyane nko muri bino bihugu byacu biba bikennye usanga umubare munini w'abantu rwose barwaye amenyo ari navuga ko ari nk'icyorezo ahari cy'ubundi bwoko cyaje gusa ni byiza ko ibihugu byacu biri kugenda bibona abaganga buriya ntago nzi wenda ngo imibare mu gihugu cyacu cy'u Rwanda ihagaze gute ariko igihugu cyacu cy'u Rwanda cyasemo imbaraga mu buvuzi bw'amenyo kuko usanga nibura kuri ku bitaro bya buri karere icyo twita disitirigiti usanga kuri buri bitaro nibura hari abaganga babiri b'amenyo gusa abaturage ntibarasobanukirwa ngo indwara z'amenyo zivugwa gute zifata gute usanga abagikoresha imiti gakondo rimwe na rimwe bakabeshwa ngo ni ifumbi ubundi bakabwirwa ngo ni ibinini ugasanga nta bumenyi bafite buhagije butuma bamenya indwara z'amenyo ziterwa n'iki zikira gute ese ziravugwa zigakira nagira ngo wenda ndikora adejwi ryameke ikurikirwa n'abantu b'abayobozi cyangwa se bafite aho bahuriye n'ubuzima mu gihugu cyacu no mu bihugu wenda by'u Burundi bagakwiye kwigisha abanyagihugu indwara z'amenyo kuko ni icyorezo ngenda cyita icyorezo kuko aho ngenda mbona abantu benshi barwaye amenyo yaba abakuze yaba abakiri bato yaba abana nukwango indwara y'amenyo ni indwara idafitusi uwisigaza inyuma kuko n'igihe ujya kubonukana n'umwana w'imyaka hagati y'cumi n'itanu cyane ugasanga yashiriye nk'amenyo kibaza umuntu washiriye amenyo akagira ubwaba umukara afite imyaka icumi cyangwa umunani azajya muri 30 agifite amenyo
kibazo gikomeye
ibitekerezo byanjye byaje ibyo murakoze cyane
urakoze cyane David aho mu Rwanda Dr. Cynthia David ego David aravuze ikibazo cerekeye umuti yokoresha kuri abo bantu avuze ko bashaka ko afisa amenyo yahinduye ibara haba ari kugutwirabura canke kundi hamara avuga ni kibazo kandi cerekeye ukunuka mu kanwa naho umuntu aba yagerageje gusukura mu kanwa ariko ico kibazo kikabandanya
numvise ibibazo yambajije kandi ikindi yashize yavuze ndatakwigarika ko kandi ndamubwira na plan fise zo kumenyesha kwigisha abantu ibijyanye n'amenyo icya mbere yabajije ni umuti wokoresha kugira abantu batise kuvuga amenyo yirabura cyangwa yahinduye ibara aho biterwa onye ivana n'igihugu burimo nimba kwiborosa byonyine bidashobora kugufasha kugira irinyo ryawe ryongere risubire gusa neza aho ugaca ku mudantise turafise imiti dukoresha hari igihe nibyo bintu uba ubona ku ntuze ku menyo dushobora uje turashobora kubikogereza no tukabivanamo tukabikura ko turafise amamashini dukoresha tukabiharura tukabikura rero ikintu gihambaye cyane ni kuja ku bitaro ku mudantise afise ibyuma dukoresha guhanagura cyangwa gukuramo ibyo bintu biba byagiyeho turafise ibintu byinshi dukoresha kugira dufashe umuntu iryinyo byongere gusa neza rero ni kujya kwa muganga kurondera umuganga kujyako ibya kabiri nabwo yavuze ko ikibazo cya kabiri yavuze ni cyo kunuka mu kanwa naho ni ya treatment dukora ya periodontitis ni ukuvuga nka uburwayi hariho shwazi ibiri iyo ufise iyo umuntu anuka mu kanwa ategeka kuba bitegeka kuba bitera biterwa n'indwara yoba arwaye yo mu nda bigatuma anuka mu kanwa cyane iyindi mvu yotuma anuka mu kanwa ikaba iva mu menyo rero ngaho iyo turaje uje ku mudantisi tukakora mu kanwa tukabona amenyo ameze neza tuvoma ofisi kinyinshi kimeze neza tukabona bimeze neza ukabanda inuka mu kanwa turakubwira uce muganga kugira bakurabire ko ihoba yoba ari iyindi ndwara w'ufise yo mu nda ituma unuka mu kanwa ariko wamaze gushika ku badantisi ikintu cya mbere tukugirira turaraba mu kanwa tukakurabira ikinyigishi amenyo yose tukakurabira tukakogeza nko mu kanwa tukagusuveya nk'amezi nk'atanu twibandanyije aho rero n'umuca tukubwira tubona yuko ingorane yoba atari amenyo ariko yoba ari iyindi ngorane ofise ingane iva mu mubiri hari igihe dukora ubwo buvuzi tukabikorana hamwe n'abandi baganga nk'ugukaza nka kogereza nka kurabira mu kanwa amenta ukaba uri kura utadiko dukorana n'uwundi muganga internal medicine umuganga
w'amagara asanzwe
w'amagara tukaba turiko turakorana kugira tukuvure neza rero iyo ngorane yo kunuka mu kanwa bivana n'ukuntu nibyo ingorane tuba twabonye mu kanwa rero hama icya gatatu yavuze ni uko abantu benshi usanga bagora bafite ingorane yo mu kanwa y'amenyo ariko batazi ukuntu bifata n'ukuntu bashobora kwifata amenyo gufata amenyo yabo neza kugira ngo indwara yabo ikire nicyo kintu cya mbere nashaka gushika ko mu wundi naho nzoba ntashe kugira icyo bita dental mission
ikintu cya mbere nshabuje kandi kurondera uburyo bwo kuvura abanyagihugu bo hasi kuganiza amadental mission aho abantu bavura mucyane no kwigisha abanyagihugu imigenzo myiza yo gufata neza amenyo yabo icyo bita dental health awareness kuko benshi ni kutamenya bivura cyangwa kwivuza neza kugira amenyo yabo
kugira babungabunga amenyo
byose birakenewe organization dushobora gukora mu makomunity kwigisha abantu b'igihugu bo hasi bakwiye gufata bivuza neza mu kanwa.
Urakoze cyane. Nk'uko ubivuze abanyagihugu mu gihugu hagati nabo nyine kumbure bashobora kuba bariko baribaza bati none ubwo buhinga tuzoburonga hagati mu gihugu ni byiza ko ufise uwo mugambi wo kuzogerageza kuja kubonana n'abanyagihugu bato bato mukagira ayo ma mission ibyo bikorwa byo kugende kubagende ko bobungabunga amagara y'amenyo yabo. Ndabwiye ku murongo wa telefone ko Leonidas mu ntara ya Muyinga yagarutse ku murongo kumbure twamubaza akabazo kerekeye. Leonidas, wari wavuze ko uri kuriga ubwo buhinga muri iki gihe ibyo ubona biriko birabura mu byo uri kuriga ni nk'ibihe ho bari mu byuma mukenera mu buhinga uri kuriga bwo kuvura amenyo intambanyi cyangwa inzitizi uri kurabona
ni cyane intambamye ya mbere bijanye n'ibyuma cyangwa se ibikoresho dukoresha mu guhoma amenyo mu kuvura biragorana kuboneka. Hanyuma iyindi ntambamye nayo ni uko gusa la population ntibaramenya cyane icyiza cyo kuvura amenyo kuko abatari bake baracyafise mentalite z'uko iryinyo rigwaye umuti waryo ngo ni ukurikura, ariko turagerageza gukebuke uko dushoboye lofeti yuko tuba turiko turavura. Hari igihe nko bushobora kuvura umuntu ukamuha serivisi imeze neza hanyuma agashyira agaca agufasha kuja kubwira abandi akababwira ati iryinyo nyabura riravugwa gutyo. Uyu munsi nimba wahora wakira nk'abantu babiri ejo hakiyongera ko wundi gutyo information zikagenda ziraba diffuse buke buke, ariko biracyatugoye cyane kubera ko baracafise mentalite na cyane cyane abantu bameze nk'abo mu mitumba kuko mu bisagara hamwe bariko baratsijukira bariko baratahura ineza yo kuvurisha amenyo. Ariko ikindi kintu kitugora ni ibintu bijanye n'ukuntu ibikoresho dushobora kubironka twisanzuye mu buryo nyene bwuguruye.
Ni ukuvuga ko ikibazo nk'uko muganga yari akivuze cyo kumenyekanisha akamaro ko kubungabunga amenyo naco nyine kiracara intambanyi mu banyagihugu.
Ego cyane, kuko uramubwira ati iryo ryinyo rya umuntu yorivura mugabo kubera ko abazi ati naraye nicaye cyangwa se nyoye amazi biragenda gutya acavuga ati wapi, kubera ayo ma traitement endodontique ama detartrage nk'uko ukuntu nk'uwo munyarwanda yarahezeje guhamagara avuga atarafite ikibazo cyo kunuka mu kanwa ibintu bene ibyo kuramwogereza. Rero hari igihe ashobora kuba avuga ati reka mfe kugira ndabe yuko kumbure bizohera mugabo ntabari sur SRT yuko iby'umugiri ari byiza aza kuba sur SRT amaze kubona resulta yumvise bigabanutse. Gutyo rero tubasaba yuko baza baragenda badufasha gutanga ayo ma information hirya no hino buke rero ugasanga ayo information zirabaye difficile.
Hama indi ntererano yawe ya nyuma mbere yuko tukurekura ku murongo wa telefone, ubwo bumenyi uri kuriga muganga yasiguye ibisata nka bine by'ukuntu umuntu ashobora kuvura amenyo, mwoba muri ko muraburonswa aho uri kuriga canke ntiburashikira igihugu aho hariho ibyo bisata bine byose, haba gupanga amenyo neza, kuraba ibijanye no kunuka, kuraba ibijanye no kuyahoma, uri kuravyiga naho nyine uri kuraronka ayo mahigo yo kuvyiga canke ntibirashika?
Ibitari bike twarabiciyemo, bitari bike twarabyize, nubwo twameze nk'ababica ko gutyo turengana, ariko gusa abagwayi turabavura nta kibazo. Ibyo gupanga amenyo nibyo mbona umenga biracameze nk'ibitugoye, kuko ama appareil orthodontique nibaza ko arizo yavuze biratugora kuronka, kandi suivi nayo uca usanga igorana cyane. Ariko isigaye byose nta ngorane, le traitement endodontique, les obturations, arizo plombage, le detartrage, bintu bene ibyo turabikora cyane nta ngorane zabyo.
ahubwo gusa ikibazo tugira n'ukuntu dushobora kuronka le materiel ele materio ziri adapte cyane hirya no hino kuko biracatugoye urabona ibintu bishasha mu gihugu byinshi biragorana kuntu bibonekanye.
Urakoze cyane gose Leonidas kuntererano yawe.
Murakoze ariko tukiri kumwe kandi ari ikibazo nari nabajije sinzi mwoma uwo mutumire.
Ego muri kumwe ku murongo.
Ego ndabumva.
Ego mwavuze yuko mu minsi muzohava muza mu Burundi rero jewe ku ruhara rw'iwanje nari nifuza yuko noba umwe mu bifuza ko mubonana kugira ngo kumbure mwungurane ibitekerezo muganire byiramvuye sinzi uko dushobora kubonana.
Ego nana ikishije munzo nzaba ndi mu Burundi kwa gatatu ubwo kandi urashobora kuntora kuri Facebook mba muyikoresha Cynthia Nduwayo.
Ego
urashobora kundonkaho muraza kumbona yo mwana wose rero ubwo tuzoraba uko tubonana
niho ndi na ndi kuri Facebook hariho profile mbona y'umuntu yambaye itaburiya ya Blanche. Ni wewe?
Ego.
Ngaho rero Leonidas umwandikire.
Reka ndagusigira ubutumwa hanyuma uraza.
Ego Leonidas, ego nivyo nkuko akubwiye reka ntiturandire cyane ku murongo umwandikire kuri Facebook
hama.
Ego.
Urakoze
cyane gusa. Muganga Cynthia kumbure ugira ico ushikirije ku byo Leonidas yashikirije ku biriko bira intambanye zihari canke inyigisho ziko ziratangwa mu gihugu muri make ku byavuze.
Ese kuze byose ndabukawura kandi ni ngorane bambwiye kare nanjye niboneye abaganga ni bake abarwayi ni benshi kandi nk'uko yavuze mbizi hagati abantu benshi barafatise mentalite ya kera ko igihe urigwaye ari kubikuramo ariko ntibashaka kumenyesha abantu bose ko turafite ubuhinga bwinshi bwo kuvura amenyo nyine byaba mukurinda kubikuramo turashaka kugufasha amenyo yawe amere neza hama kumbuye mu minsi iza tuzoraba ukuntu mu bice byose biri mu Burundi cyane cyane dushobora kwigisha kwigisha abantu ukuntu babungabunga amenyo yabo bakayafata neza ubwo ni ibintu tuzokorana n'abantu benshi n'abaganga kugira turabe ukuntu twofasha abene wacu kugira amenyo ubugari bw'amenyo bugabanuke.
Urakoze cyane reka twakire uwitwa Adela ku murongo wa telefone. Adela amahoro neza. Amahoro.
Na amahoro. Na shaka. Halo?
Ego turakumva Adela, duga kwijambo.
Na shaka kumushimira kwanza Cynthia Nduwayo kuba yara gize ya lengo ako kanya ko kuba yarahisemo icyo gisata cy'ubuzima. Kabone nubwo nje ndi kubavugisha ndi hano mu muji wa Goma ntabwo muri make nzi uburyo igifata cy'ubuzima mu Burundi gikora ariko ni wacu kiracyari inyuma cyane. Halo?
Ego turakumva.
Halo.
Kiracyari inyuma cyane ntabwo gifite iterambere ry'iryo ahandi bihugu byo muri East Africa rigezemo.
Urakoze cyane.
Mbese muri nashaka kumutera kamo akomereza aho.
Urakoze cyane gose.
Nashaka no kuba nabasaba yuko natwe mwagerageza mukanagura umurongo neza hano mu mishobo ntabwo dufata ijwi rya Amerika mu Kinyarwanda ntabwo tukirifata
muri ako karere ka Goma.
Muri aka karere ka Goma ni Repubulika iharanira Demokarasi ya Congo.
Ego urakoze cyane Adelaide kwa kama kawo turakumvise urakoze cyane tuko turaja ku musozo w'ikiganiro sigaye iminota mike none Dr. Cynthia aho waravuze ko aragendeye mu Burundi hari abantu bashobora kubavuga ati kumbure abaganga mu Burundi babona ari benshi cyane bavura amenyo niko bimeze neza na neza uwabonye canke wumvise ibitigiri bingana gute kubaminuje ubuhinga bwo kuvura amenyo kuko nkuko bizwi benshi barakura amenyo none abaganga bo babitwa yuko bigiye ubuvuzi bw'amenyo mu gihugu ibyo bitigiri bingana gute kuri kwa muganga ku bitaro vya Kira bababye yuko ubu bangana gute kugira ngo bashobore gufasha abanyagihugu
bitaro vya Kira abona bonye ndabonye abaganga babiri bonye bahakorera kandi nobonye nabonye igihe mperukira mu Burundi ariko narabonye hari n'indi klinike itigaza kuba ifite n'undi muganga
minuje ibijyanye no kuvura amenyo
yego
ariko ni ukuvuga ko abandi baganga rero
ariko ntabonzi neza ko bonzi gusa abonzi neza ni babiri
kuko turibuka ko higeze kuba abaganga batari bake bagiye bariyongera muri iyo myaka yahera kumbure na uzi ko niba baravuye mu gihugu canke bataminuje ibijanye neza na neza kuvura ubwo buhinga bw'amenyo atari guhongora amenyo gusa nkuko ubivuze kuko muri cyo gisata cyo kuri kaminuza y'u Burundi kumbure baravyiga kumbure ntibashobora kuba bataminuza rero kuri wewe nibake cyane gose nkuko tubavyumvise byo bavyiza nkuko bivuze ugiye gusubira mu Burundi kugira ngo wongere ugwize ico gitigiri cy'abaganga bavura amenyo mu gihugu cy'u Burundi hariho rero nk'abanyagihugu hagati mu gihugu baba bakoresha natwabona bakoresha kera ibiti byo kwinyuguza amenyo byo birafasha wo bihanura ko bo bandanya bagerageza nko badafise uburyo bo bahanura gute
ego ikera bya bice biti bakoresha ataburyo bafite niba ufite ikintu cyose kigufasha kugira uharure ibyinyo ukure ko umucapu uba wagiye ko gifasha naho kiriya giti gitinjira hagati nk'hagati mu menyo ngo gikonagize neza cyane naho utaba ufite umuti nka korogate ufise akajya kamoroto kakaguha fureshi fesitemu mu kanwa bijya gusa kuba umuntu areba mu kanwa bijya kwiborosa ariko ku muntu muto akajya agati bakoresha babwira abantu bakoresha hari n'abandi bakoresha makara kugira ngo kugira bituze natwe dukabise korogati zifite makara zirimo amakara kwiborosa kuvuga ariko bijya bintu bya kera n'ubu bigikora babikoresha kandi n'abantu bari kubarondera ibyiza byo kwiga bashaka kubwira abajene bari kubaca kwiga muri yunivesiti kuraba ko kwiyenteresa mu buvuzi bw'amenyo kuko turafite abaganga benshi ya jenerali benshi ariko n'abaganga abaganga b'amenyo ari bake cyane
urakoze cyane rwose kuri izo mpanuro zo kwiyugumura amenyo kubungabunga amenyo kugira ngo abandanye agira amagara meza Dr. Cynthia Nduwayo aho muri Philippines turagushimiye cyane gose ko nabafashe kano kanya cyane cyane ko hiyo ari mu ijoro cyane kugira ngo uganire natwe n'abanyonyi bishwe rya America cyane cyane bari mu Burundi bipfuza kuzokubona turagushimiye cyane gose turashimiye n'abanyonyi bacu bishwe rya America baterereye babajije ibazo bashikije n'ivyumviro hano ku iragijwe rya America mu kiganiro muri sanga muri studio Indwi i Washington DC mwari muri kumwe na Oriane Tangishaka mu buhinga bw'ivyuma nafashijwe na Facile Gebiyehu ndabashimiye mwese mugire umunsi mwiza radio ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika rirabandanya kubashikiriza ibiganiro byayo.